sudden surprise. Well, it's
navyo nari niteze na gatoyi ariko ndabashimiye kubona mwanyemereye mu kama kanya gushora kugira ico mvuze na nezere cyane intahe zashinzwe n'abantu cyane cyane indirimbo ndakunda cyane indirimbo nziza akenshi nazumvira izionje hano akenshi mba mfite ibikorano byo gusengera abagwaye bikaba ngombwa konja ahantu haje nyene hanyuma nkumviriza ubutumwa buba bwavuzwe buba bwafashe ku mabande iyo ndiko ndakorera mu biro byanje ndicara nkumviriza amakasete nkamenya ivyavuzwe byose ndanezereje no kubona bene data bari hano na cyane cyane uno mugenzi wanje wa kera umuvuga butumwa wa kera haize imyaka myinshi we asengera abagwayi imyaka myinshi mbere yuko je menya yuko nivyo gusengera abagwayi bibaho kandi arundi muntu hariho nabandi bagenzi banje nabonye benshi bari ngaha ejo bava Jeffersonville nahuye n'umugenzi wanje Young Brown yambwiye ati izina ryanje ni Young no kuvuga bisigura ngo umuntu akiri muto ndamubwira nti bimeze neza kuri kuko uracyari muto kandi wigeze uhinduka kuvige na kubona ubwa mbere duriye Shreveport. Imana ni nziza cyane kuri twebwe izindirimbo zaririmbwa bigezaho nukuri kuri muri izi ndirimbo kandi hari ikintu bisigura murashobora no kuzigotomera sinashoboye kwigumya nariza moso zarakoroka igihe ariko ndumvira izi ndirimbo imwe muri zo yavuga kuri Zaburi ya 23 yanyengetereye cyane yankoze ko ibyina mu mutima urabyumva muri wewe n'ikintu kikunyiganyiza kandi ukamenya yuko ubwami bw'Imana buri muri abo bantu ariko bararirimba kandi ivyo tuvuga ivyo turiko turavuga ku butumwa n'ivyo abantu baririmba ko abaririmba ivyo bintu vyose bigiye gushika vuba bamwe bango barashobora gusinzira ariko ntacyo bizohindura giye cyo kuzuka kuko bazohinduka inzamba y'Imana inzamba izovuga abapfuye bazuka ubwa mbere hanyuma twebwe natwe murazi yuko ngira kuzuka kuzomera tuzohura twese hamwe imbere yuko tugenda niho tuzoca duhurira hamwe hanyuma duce tugera kumusanganira murabona ni Imana kandi kene yuko tuyisenga niko kamere kayo gusengwa kuko ni Imana kandi nimba hari umuntu ari hano undi akaba ari hariya nico bari kintu ciza bibaye ngombwa yuko biba bukwi na bukwi oya tuzobanza guhurira hamwe twese hama turamukanye tubonane hama duce tuzamuka duce kumusanganira tuzoririmba indirimbo z'Isiyoni turi imbere yiwe nkuko Mwendata Jack yabivuze kenshi abamarayika bazokubika umutwe ntibazotahura n'ivyo tuko turaririmba kuko ntibarigira bazimira n'umunsi wa rimwe hanyuma tuba tumwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'umuganza baganza sinzi ikindi novuga sinaje ngaha kugira ngo mvuge ubutumwa naje hano ni igihe cyo gushinga intahe gusa umwami abikunze kumbure ndaza kuvuga ubutumwa ku mugoroba ndanarabye kumbure ko nza kuvuga ubutumwa bwanje ubutumwa nza kubuvuga kuri uno mugoroba buzaba ubutumwa bwo gushima Imana gusa hanyuma kumbure ko mu mpera muri inondwi tuzosengera abagwaye hanyuma tumaze gushima Imana tuzosengera abagwaye ndibuka gikorane gikomeye cyane cyabereye hano burwo bwa mbere haize imyaka itatu igihe umwami yaduha guhishurirwa ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kuba ibintu byabaye mu gikorane ndafize ivyizigiro yuko umwami azokomeza gukora ibyo ariko arakora akiza imitima gushika uwanyuma yanditse muri cya gitabo gushika hazokirizwa gashika amatse tuzamuranwa nawe bose bazuba kizwe amabuzwe nk'e muyera burembere yuko nsoma ivyanditswe twunamika imitwe dusenge mwami Yesu turagushimiye cyane yamara dufisa aho tugeza ku buryo tudashobora kuvuga ibintu ko dukwiye uko bikwiye nkuko yaba imitima yacu yashora kuvuga uko twiyumva ntitwomeye n'ukuntu twifata ntihoboneka n'ikibanza kugira ngo cyuzuremwo imigisha Imana yo kidusuka ko muri uwo mwanya turashima cyane kandi turunamitse imitwe turiko turagusenga twanga tugushima niwakira amashimwe yacu hari ibintu byinshi tugushima ko kandi dushobora kubivuga byose turavuga guse tuti urakoze mana turashima cyane kubw'impano ikomeye y'Imana wahaye abantu kuko waduhaye umwana wawe kandi ukaduha ubucunguzi kubw'ivyo turabigushimiye kandi turavyemera mwami ndibuka kuva nkiri muto ivyo bintu nivyo nibwo bwarabaye ubuzima bwanje kandi azi yuko bitagiye kumara igihe kirekire ubu rero nzo abwicho gihere nzo cha ndabaye manezegwe kubona narabaye ubuzima nkubwo abenshi nabameze nkanje barindire yuko icyo gihe gishika nico gituma nicyo gituma twabaye nivyo twakoze muri no rugendo twagenze nivyo twakoze nivyo twabayemo tuzomwibonera kandi tuzobizo tunezera kuko tuzaba twaraha ubwo budashira mu mitima yacu turumva yuko vyegereje turumva ko vyegereje cyane nuduheze gira muri kano kanya ukomeze kubana natwe n'imigisha yawe uyidusukeko mugihe turiko turasoma agace gato ko mu ijambo ryawe turagusavye kugira ngo mwemu wawe azafate ijambo aheza gira ino ntayo kubwicura kiko kubwicura kizina giwe tubisa mu izina rya Yesu amen niyumvire ku murongo muri bibilia murango muri bibilia nibaza yuko uri mu bikorinto ba kabiri gice cy'icenda murongo wa 14 n'uwa 15 14 no 15 kandi mu kubasengera babagirira inkumbu kuko ubuntu bw'Imana burushiriza kuba muri mwebwe Imana ibishimigwe ingabire yayo nziza itovugwa Paulo hano aravuga ku buntu bw'Imana buri muri mwebwe ingabire yayo ingabire ya mwemu yera itovugwa iri muri mwebwe arashimira Imana kubwuko kubw'ivyo mwemu yera yakoze muri abo bantu Imano itovugwa y'Imana irimo ubutunzi byinshi kandi tagira makarohe urero singira ikintu kidasanzwe no cyo kuvuga nake niyumvira yuko kumbure yuko nza gutanga intahe y'ivyo naciyemwo ivyo Kristo yancishijemwo muri iyi minsi ishize byari ibintu byiza cyane mu buzima bwanje bwose niko byamye bigenda ariko kumbure ko hano hari abantu batabizi kandi hano hariho abantu bo mu ishengero ryanjye Jeffersonville kandi abantu baje baba mu bihugu bitatu Mexique Canada na leta zumwe za Amerika ariko ubushize twegeranirije hamwe abantu bavuye mu bihugu 28 mu bikorane twakoze nashaka kuvuga bino bintu kubw'ubwiza bw'Imana narafashe ingendo yagende henshi ariko Imana yarumvise amasengesho kandi irayishura twe turabantu abantu bashibuye abantu ntibatwerekwa ariko hajyana dusengera hakite nk'icyicaro gikuru ishengero nyakuri nta gihe na kimwe nabonye umwami akora ikintu gisa n'inkico ahandi hantu gusa abantu barakorana bakiye bugufi buzi amashimwe turashimira Imana kubw'ibi kubona dushobora kuzana ijambo tukavuga ijambo ry'Imana turi hano hantu turamushimiye kubw'ubuntu turashimiye kubw'ubuntu twagira kandi ushaka kubwira abandi mu buzima bwanjye bwose namesha kujya hariya mu burengero mwebwe mwama mwumva amabande amakasete murabizi murazi uko amabande ashika hantu wose hose kandi Imana ikabutwara gushikara mu bihugu by'abapagani nko mu Budagi burasobanurwa mu rurimi rw'Ikidagi abantu bakaca babwumviriza bakaca kwiragiza mu bantu majana n'amajana bashira utuntu ku matwi hanyuma bagaca babusobanura mu Kidagi bagaca babukwiza ahantu hose bakaburungikira abantu abantu amajana n'amajana bagakizwa bagakira indwara biciye mu butumwa buri mu mabande magnetike mwa makasete bukugwa mu Cyongereza bugashigwa mu zindi ndimi bagaca bukwiragizwa mu zindi ndimi ubu rero turarindiriye amakete muturungikira navuze navuze yuko hano iza kuba ari ntahe yiwanje kubwicora cyane cy'Imana kugira mushe kumutahura neza ibintu bibikora muri imigorobe muri imigoroba ejo kumugoroba navuze yuko isirikira hera haba mu buryo bwa politike mu bw'imibano no mu buryo bw'ubutunzi n'ibindi ego kumbure ko mufite amafaranga menshi ariko nikoza kubona dukeneye kubanza gutoza makori yo mu myaka 40 iri imbere kugira ngo tujye kuriha ibintu muri kino gihe none tuzoyagarukana gute numutego watezwe kino gihugu ninde none afite ubutunzi bwose bw'isi ninde afite ubutunzi bwose bw'isi ubutunzi bwose bw'isi buri mu minwe ya Roma none bizoca bigenda gute hamwe twohomba none ndazo dutabara murabona dutegerezwa guhindura amafaranga dukoresha bitagenza uko natwe bazotugurisha twe tuzigurisha twe ubwacu ibintu bigeze kure nkuko bivugwa mu byanditswe umwami bikunze cyane tukashobora gushinga ihema ahantu runaka nzokora urugendo nkwirisi yose mare amayinga atandatu kugira ngo mvuge kuri bino bintu bitegerezwa kuzoba iyo mbonye yuko igihe kigeze ndagira ubwoba cyane suko mfise ubwoba oya ahubwo umunezero w'ubwiza bwo mwijuru uri mu muti ucitangura kuvuga mu mutima wanje kuko nzi yuko kuza kwa Yesu kuri hafi ariko ndazi ko ari abantu benshi batiteguriye kumusanganira nico gituma mbabaye cyane nibangahe bumvise amakuru ya mihare ya makire igihe mihare yaremwa ikintu kisa n'ico cyarabayeho mu minsi heze byarabaye mu miseze mwarumvise ingene namanutse ndiko namanuka umusozi umwami agacanyereka ingene ibintu byanditswe ku misozi igenda ikurikirana ukuntu bimeze nabonye ibintu byinshi nababwiye imbere yuko ntangura nta na kimwe nohindura ivyo nabihawe uko nyene Imana yashyize umuntu wese mu mubiri wiwe kugira ngo agire icyo ayikoreye kandi agire igikorwa runaka akora murabona ibiba byose haba hari imwe miri inyuma yabyo kandi iri shengero riri hano ku bw'intumbero runaka inyuma y'iri shengero hari imwe mu runaka inyuma y'iyabura umuryango cyangwa buri nyimbwe ikintu cyariko hari ikintu kiri inyuma yabyo hari ikintu kirongora ibintu byose kirongora intumbero z'abantu bose nituri ngaha kugira ngo twigaragaze tuba dufite intumbero mbi niba turi hano niba turi hano kugira ngo dushire hejuru umuntu muri icyo gihe dufise intumbero mbi ariko ture ngaha kugira ngo tugaragaze ubwiza bw'Imana kandi intumbero yacu ni nziza niyumviriye ku bukozi bwanje igice cya mbere igice cya kabiri n'icya gatatu murazi yuko igice cya mbere cyabereye cy'ubukozi bwanje cyabereye hari chef Paul nashobora gufata ikiganza cy'umugwayi ngaca mbona ingwara umugwayi agwaye ku kiganza ingwara agwaye igakigaragara umugwayi agaca yibona ku kiganza cya kukuboko kwanje narababwiye nti giye kizoshika gushikaho nzobona nzomenya n'ivyumviro vyo mu mitima y'abantu cyose nari ndabizi igihe babimbarira yuko byanditswe yuko ijambo ry'Imana riri zima kandi ribona ivyumviro vy'umutima rikabona ivy'umutima wiyumvira ukagambira Abaheburayo 4:12 nimutse guheba ijambo ry'Imana mutegerezwa kugumana n'ijambo ntihagire icyo musobanura uko mwishakiye ariko muvuge icyo ijambo ry'Imana rivuga kuko Imana ni ijambo ryayo Imana ni ijambo ryayo ni ikintu kimwe nk'uko nabivuze cyo kumugoroba igice cy'ijambo cyame kigeregwa buri gihe kandi muri buri gihe kandi aho niho aho nuje tumenya iyo turavuze ijambo rya buri gihe niyo tuje tumenya igihe tugezemwo kandi ubu nta kintu nkibona atari ukugarwa kwa Yesu Kristo n'izamuka gishengero kuko tuzomusanganira mu kirere. Ariko ibintu biri kubera muri kino gihe bitegerezwa kuba nk'uko yabisezeranye. Haheze imyaka itanu kandi murazi yuko ivyo bintu vyagizwe cyavyo Imana yarampaye kwerekwa. Mwebwe mwumva amabande murabizi, muvuriza amabande murabizi, ni murabe yarabinyeretse neza cyane, narabibonye imbere yanje, narabyiboneye uko biri. Hanyuma umwami acaranyereka barafashe amafoto n'ibindi nk'igihe igitariki 11 kwezi kwa gatatu kuri muri ntwarane byaraciye mu kinyamakuru gisohoka rimwe mu ndwi, bati baravuga ku muco munini cyane, umuco ukomeye cyane wabonetse igicu. Nta umwe yashobora gusobanura ngene ibyo bintu byari bimeze. Hano hariho abantu bicaye hano bazi uko nari munsi ya kirya gicu, kandi ko abamarayika ndwi bari hajya narabiboneye bari imbere yanje. N'ukundi ibintu byo mu byayishuriwe Yohana byagenze uku byabaye n'ibyo kugurwa kwa 17 ngo subira inyuma hakiye habukwasana ku buryo ibimanyu by'amabuye byari bimeze nk'indobo bingana n'indobo. Ibinyamakuru bice bivuga ngo hari haciye indege iri ku muvuduko munini cyane. Ntibari bazi ibyabaye, bibaje ngo indege yahaciye ifise amezi atandatu imbere y'uko vyo biba. Bari bavuze yuko indege naho yogenda ku muvuduko ungana gute, atabitandara vyoheza ngo bisatagurike. Ni ukuvuga ntibatahura ibyo ari byo. Ariko uravye ifoto urashobora kubona n'amababa y'abamarayika muri ya foto. Turazi uko ivyo bintu ari vy'ukuri, kandi nimba harabaye igihe ishengero ryategezwa abantu batsoba kuba imvuga kuri, hari ikintu cyanshikiye haze imyaka itanu nagumye nibaza ikintu kitagenda neza muri jewe. Nari mbabaye cyane, sinari nzi ibyo ari byo. Ariko muri iki gihe cyose, mu gihe numva meze nk'umuntu akize intege, naguma ngenda ngaruka mu gihugu. Leta yaraje gukora amatohoza kuri jewe, murazi mwese iby'amasheke yanditswe agashyirwa ku izina ryanje mu mashengero yose, ibyo murabizi. Baregeranije ayo masheke yose mu gihe jewe sije nari ndayafise. Icyo nari narakoze, nari nararishe uburyo busaba kubw'ibikorane, narishe amadolari 300,000 y'amakori nari imperanye kubw'ibikorane. Barafashe umwanya wabo wose, sinigeze mva mu gihugu n'ibindi. Cyane babwira nti nerega hari amafaranga amwe yakoze mu bikorane byanje. Baca barambarira bati amasheke yanditse ku izina ryawe warayasinye ko ubwirizwa kuriha amakori. Nimba warayafashe mu ntoke kose ishe ukayifata mu ntoke, birakwiye ubwirizwa kuriha amakori. Sinari nzi uko ibintu by'amakori bigende, nategereza kuyitera ku kidodo aho kuyitera ku gikumu. Iyo ndayitera ku kidodo muri icyo gihe ntibari guca bayimparura ko, ariko maze kuyishyira ko umukono nkayisinya ko igikumu bace bayimparura ko. Sinari ndabizi bugeje mpabwa amadolari 100 ku ndwi niko bimeze. Hano hari abajejwe by'umutungo barashobora kubyemeza. Ibindi bice abandi mafaranga cyaza mu bikorane. Muri imyaka 5 rero nameze nk'umuntu yagize ingora, naragiye muri Canada ndakora ingendo hariya, nashatse kujya guhiga maze umwami aramfasha, narashoboye gutuma umuryango wose w'abahindi uza kuri Kristo. Aho niho nagiye ntegerezwa yo kuzosubira kugira ngo nze kubatiza uwo muryango wose w'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ni kubera ko hariho umugore umwe w'umuhindi yaragwaye umutima, kandi umupadiri w'aho hantu ntiyashaka kuza kumuraba. Imana bica bituma indungi kayo hacabaho igitangaza, hacya haba igitangaza kubera kubwo umumama. Nagende abagenzi banjye baba bariya muri Colorado n'ibindi, ubuge jewe ndafise urupapuro runyemerera kuba norongora abantu bariko baragendera mu mashamba. Ndashobora kurongora abantu kugira ngo bamenye ukuntu bagenda iyo bari mu ishamba. Murazi ngene bimeze. Cyari gihe urubura n'ibindi byariko biragwa urubura gwinshi ubwo nyene duza twumva itangazo yuko hagiye kuza umuyaga mwinshi urimo urubura kugiye kuza kandi ko uzoba ari umuyaga uteye uko bizoba televiziyo kuba mu misozi mwo mwanya haguye urubura gw'imetero gushika ku metero 4 ndababwira nti bendata nti murapfa mu hagwa tambwira bendata nti ntibishoboka hari abantu nkijana bari hariya amajipe n'amakamyo bakiye basohoka bariruka kuko bumvise icyo kintu baragifashe nk'amabaca bariruka barahunga kugira ntibapfe twe twagumye hariya ncambwira bendata nti kumbure ko tuzakuguma hano hanyuma ndababwira nti nimwitegure umuvuga gutuma mu metodiste umwe tuca tugenda kugura ibifungurwa nko ku birometero 48 uvuye aho twari turi hanyuma duca turagaruka hanyuma John n'abandi barumvise iryo tangazo baca baragenda ubwo nyine baca barahava nabwirizwa kujya i Tucson hanyuma ncamagara umugore wanje ndamubwira nti nibona ntagarutse hagira uwundi aza gufata ikibanza kugira ngo avuge ubutumwa mu kibanza cyanjye ubwo nyene ijuru ricari ruguruka hanyuma mwumvise yuko ubutumwa bwo kubaburira buvuze muca musubira mucha mutaha mukava mu ishamba nimba ari gahema mwashizeho mucha muva aho hantu nimubwire kuguma aho hantu hari iminsi ndege inkoyo yanje ndi Tucson narashubeye kwica igikoko kitwa Elon kinini ya cyane ariko nari nababajwe nuko ntashoboye kugema neza hano bice bituba ngombwa yuko ndegera neza inkoyo yanje ndayitumereza neza nabonye naciye mbona hatangura imvura itanguye kugwa imvura itangura gucika urubura ubwo nyene ibintu byose bica bicika nk'umuringa gasa n'umuringa ubwo nyene turihuta tuja ahantu twashinze amahema amacha ndibwira nti ntidushobora kuronka igikoko duhiga muri umuyaga cyangwa ngo turonke icyo turasa hamancha ndagenda nisanga ndi ku birometero 6 aho nabyaho nabwirizwa kubandi cyane manuka uwo musozi iyo misozi ncyanda umanuka ndasura ndamanuka nisanga ku rundi ruhande nari numva yuko ntameze neza mutima wanje nararize ndaturi ivyaha ndavuga nti mwami none je nakoze ikintu nari ikintu kidazi ari ikintu nakoze hari umuntu agiriye nabi nshaka kugitunganya kwiki numva umengo hari ikintu kinyagiriza niba ntabizi bimishurire mwami nakoze iki mwami nagumye mvuga ijambo ryawe kandi narakoze ibyo nibaza ko ari ukuri nabayeho nkuko ijambo ryawe rivuga none nakoze iki ivyo nivyamvamo umwaka wose uko umwaka wagenda naguma niyumvamo uko kuntu hanyuma ndamanuka bukeye wari umunsi wo kwibuka imyaka 20 heze tukoze ubugeni n'umugore wanje sinari nira nige sinabige mba muhira ku munsi wo kwibuka imyaka umwaka twagereye ku bugeni naciye nje ahantu hari ibiti byitwa amapeplier igihe rero twakora ubugeni sinashoboye gukora urugendo rwo kunezerwa kubw'ubugeni ahubwo umugore wanjye naciye ndamujyana guhiga naciye ndamujyana ahantu mu ishyamba duhigira akaguma asimbagurika ibiti byari biteze mu nzira ndacyafite agafoto twifotoje icyo gihe kuko icyo gihe yari mwiza cyane ubu yatanguye gusaza yaramenga arirabura ubu yatanguye gusaza bacyatangura kugura urubura rwinshi cyane sinzi nimba Tom Simpson ari hano uno munsi yaravuye muri Canada ari mu ibarabara acha yumva mu radio yuko hariho umuyaga mwinshi urimo urubura uza kuza muri kano karere nari ngiye kumanuka rero umusozi ubwo nyene nkuko muri ko murumva ijwi ryanje nza numva ijwi rimbwiye ngo hagarara usubira inyuma Nushobora gusigura ibintu nk'ibyo ku bantu batizera kuko abatizera ntibazigera batahura ibyo ari byo kuko abatizera ntibazigera batahura mutegeza kugira ugutahura ku buryo bw'imwemu kugira mutahure iby'imwemu kuko ijambo iby'imwemu biza gutahurwa mu buryo bw'imwemu naciye mpagarara ndavuga nti ahantu hari metero 800 gusa kugira umushuke hariya hejuru ariko rero ndabona yuko urubura ruko ruragwa ari rwinshi cyane sinzi David Wood niwe yarandindiriye yari yankoreye agakate ndazi yuko atari kugira ngo anyihore kuko umunsi umwe nigeze gukora agakate nshaka guha se wiwe ariko wewe ntatakini mfise nari mfise ibitunguru gusa n'ubuki nimwibaze namwe navanze ibintu nk'ivyo n'ukuntu vyari bimeze wewe yari yankoreye agakate keza katameze nk'ako nakoze naye na ntanakimwe nari mfise nca natangura ndatera nje imbere ndavuga nca ndavuga numva ijwi rimbwira ngo subira inyuma numva ijwi rishobora kumbwira ngo subira inyuma ndavuga none ga mwamusha none nkora iki nari mfise ubwoba bwinshi ndavuga ni gute nshobora gusubira inyuma hari umuyaga mwinshi umuyaga wari mwinshi cyane kugira ntashobora gusubira inyuma akenshi Imana iradukoresha ibintu mengo ibintu bigoye cyane mu buzima nk'akarorero Mose igihe yajya agiye atwaye inkoni ngo agiye gusora abantu abakura muri Egiputa Imana hari igitubwira gukora ibintu bidashoboka ariko umuntu abwirizwa kumenya yuko atari we ariko arabikora ari Imana iriko irabikora hamanje ndagerageza gusubira inyuma hanyuma nca ndicara nshafata inkoho yanjye ndayishyira hasi nca nibaza ku gikoko cyitwa ours nari nshaka kukirasa hanyuma ndavuga nti mbega none ubu none nkora iki nca ndicara murazi Imana irakora ibintu neza kugira ngo ikore ibitangaza byayo ntushobora kubitahura n'ubwenge bw'umuntu ntushobora kubitahura na gatoyi nca ndicara ntangura kwiyumvira ku mana ntandibwira nti birakwiye yuko hari ikintu kindi nkora kuko byaguma biba bibi byari bingora no kubona ikiganza cyane ndagishize imbere yanje ibyo ntimushobora kubyemera ariko by'ukuri n'ukuri numvise ijwi rimbwira ngo nduhoraho Imana nije naremye ijuru n'isi ibyaremwe byose biranyumvira nari nicaye cyandakura inkofero yanje mu bisanzwe akenshi umwami ariko avuga nanjye ndabona umucyo ncandaraba hose nta mucyo nabona cyandavuga nti Mana yanje uri hehe muremi wanje uri hehe ncandaraba ahantu hose ndindira iminota mikeyi acaravuga ati arasura aravuga ngo ndihoraho Imana yagutegetse ngo uvuge kugira ngo imihare ishore kuremwa bibiliya iruguri imbere yanje uku n'ukuri atari uko nikinyicira hano ni ya Mana nyine wa muremyi nyine nk'uko yamye niyo yazaniye intama Aburahamu wa munsi niwe Yehova yire uno munsi uhoraho arashobora gutegura ikintu Aburahamu none yakuyeje nta mahehe yaragenze iminsi itatu yarenzaho abantu baba ariko yarakeneye intama yarabonetse yaje ifashwe mu mahembe mu byatsi iri mu byatsi Imana niyo yakoze ivyo Imana ya Marie Yehova jire Yehova yire uhoraho wenyine azitegurira ikimazi ibyo asezeranye abashobora no kubishitsa murabona muri Mariko 11:23 ngo nimwabwira uyu musozi sinigeze nshobora gutahura ibyo bintu ariko murazi izo nkuru acaravuga ati nije naremye iyo mihare ntandumviriza nimba aza kubandanya avuga ndavuga nti mbega none bigenze gute murazi iyo umuntu ashavuye akenshi na biolomisika nkiyekenya n'urutoke nashavuye murazi abantu bari mu mwe musanga bameze nk'abasazi iyo ubaye uge mu mwemu umera nk'ishoka yapfushe munyuma ugahinduka nk'ugwembera ukarishe ariko iyo umuntu agerageje kuduga hejuru nukuri yocagwa akamererwa nabi. Murabona nta muntu numwe ashobora kugira icyo akoze atari kuba kw'Imana kumanutse ngo kumufate. Avugishwa n'Imana bamera abantu bashavura cyane Yesu ubwiwe, abantu bamwise ngo numuntu uyu yazimiye bakamubwira ngo turazi kuri umusazi kandi kufise dayimoni ko bamubarira. Avugishwa n'Imana nabo nyene babafata gucyo mu bihe byose byagiye birakurikirana. Nimushobora kudu uko kw'Imana kuva mu bwiza niko kubwiza kubaduza kugira ngo umushobore gutandukanya iby'ukuri n'ibitari by'ukuri. Muri icyo gihe mucya mwinjira mu gihugu, mu nyuma arasubira aravuga, uhora aravuga ati ni jewe nari mpagaze kuri bwa bwato, hanyuma mbwira imifunda ntihagarara. Ubu rero haguruka rero ubwire uyu muyaga uraza kukumviriza ibyo kuvuga byose, uraza kukumvira vuga gusa. Iki cyari gice cya gatatu cy'ibango ry'ubukozi bwanje byari ibintu bikomeye cyane, sinari nzi ngene bigiye kubandanya cyane. Vuga nti nibyo yakoze cya gihe ntubero raba mwe mubi bari kuri jewe. Ubya hari igihe abantu bakora ibintu byo kwigana cyane ku buryo bingora no kubyibaza ko murazi hama hariho abantu bavanga banze bari baguma bagenda. Niko byagenze mu gihe cya Mose mu minsi ya Yesu, hama hari abantu niko byama bigenda. Igihe cyose mwe w'Imana ageze gukora ikintu runaka, abo bantu buruvange baca baza bakagaragara, ariko umwami akeneye guhishura iby'ukuri mu bantu bayo. Nari mpagaze aho hantu ndahaguruka ndavuga ni mwami muremyi w'isi n'ijuru, ndizera yuko wavuze nta na rimwe wigeze umbwira ikintu cyangwa unyereka ikintu kitigeze gishika cyangwa ugishi ngo kibe. Nicyo gituma ngira mvuge mbwire umuyaga rero mwinshi nk'uko bintegetse, ncambwira nti wa muyaga we subira iyo wajuva. Ubwo nyene nzamboni zuba riratse kumara iminsi ine, umuhoraho Imana umucamanza mukuru azoncira urubanza mukanya. Ubwo nyene ibicu byakiye bivaho, izuba ricariraka riraka cyane. Narashobora kubona ibicu byitandukanije gutya, izuba ryo riko riraka cyane. Ubwo nyene nkivuga ayo majambo murazi inkuru yabaye hariya mu Budagi, igihe nari hariya muri rya koraniro rikomeye cyane ryabereye munsi y'ihema. Hari abapfumu 15, umwe ndata Ogenbright niho yari ari. Ubwo nyine tuba tubona haje umuyaga mwinshi, ihema twari nko riraduga, umwe ndata Lustar abazi niwe ariko aransobanura mu Kidagi. Ndamubwira nti ibi bintu ntubisobanure ibintu bakoze. Ndavuga nti woraho Mana yanje, ndamubwira nti ni wewe wampanye ukwerekwa kugira ngo nshobore kuza ngaha mu Budagi. Ubure nuze hano werekane kuri Imana, ndategetse n'umuyaga uceceke. Ubwo nyene umuyaga ucuraba mwinshi, abantu 30 nibo bari bicaye aho hantu mu iryo hema. Ubwo nyene nzambona uwo muyaga wose uracecetse mu minota nya 5, izuba ndamona riratse. Mwebwe mwari hari ahantu muri kaya karere mu minsi ine nta n'igicu cyabonetse mu kirere. Tuvuye rero muri iyo misozi mu nyuma, hanyuma tukagenda ku ahantu tunyweshereza ibitoro, cyambaza abantu ni none igihe mubona igihe kimeze gute muri ino minsi. Barambwira bati ni ibintu bidasiguritse, hari umuyaga mwinshi cyane, kugenda tubona izuba riratse ibintu byose akabaye agacerere. Cyangenda ku wundi mundamubaza nti ndaguhaye bwa keya, nawe arambwira ati ndaguhaye bwa keye. Arambwira ati izuba ryasubiye kwaka kandi mu gihugu cyose ahantu hose muri Leta Zunze Amerika akazuba karaka. Ndavuga nti birakwiye yuko umuyaga ugaruka. Murazi bari bavuze yuko umuyaga ugiye kuza, bari babitangaje ko umuyaga uza kuba mwinshi cyane, ariko umuyaga ntiwari ukihari. murabona ni murabe ya niyamana nyene yamya ari imana kuva kera ni gute umuntu ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo imana atari ibimutegetse atari ibyo abantu bibaza icyo gihe muamuzi byo muvuga ariko nimurindire gatoyi hari abantu benshi uko niko bimeze ku mpano z'imana nimurindire mumenye yuko ari imana irikirakora murindire mwumve ijwi ry'imana mumenye yuko ari irikiravuga uko mushobora kuvuga muti uko niko ragize bitameze uko biba ari ibintu mwiyumvira mwe ubwanyu atari uko niko rakeze abantu kuko abantu baribaza akenshi abantu baribaza ngo nguvuga ibi kuri je mvuga ibi kuri je mwe mubaza ko ibyo no bikora gute nimba byukuru uri mvuga kuri ntushobora kubagwa kuvuga imana atari yabigutumye ni gute nashobora kuvuga ngo uko niko ra uko niko mwene data Jacques Mora avuze kandi Jacques Mora atashoye ambariye buje imana ibwirizwa kubanza kuvuga yegeye kuvuga nako tukashobora kuvuga nta kundi vyogenda atari uko ntabari ku niko rahagize ariko abantu ntibashobora kuvyumva ntibishobora ku siko byamye bimeze kandi siko bizokwama bimeze murabona imana akenshi iravugana n'abantu yarabikoze mu gihe cya Mose mu gihe cya Yosua yama yabikoze ni imana nikora n'abantu mu bwinshi ikora n'umuntu umwe abantu babiri buryo bafite ibyumweru bitandukanye murabona isi abantu bose nibashobora kuba Mose ntibabitahura babwirizwa gukurikira gusa murabona umuntu ngaha asize amavuta ya mwemu yera muri icyo gihe niba musukurikiye uwo muntu muriko mukurikira ugusiga kwa mwemu yera kuko n'imana ibiri kirakora ibyo bintu Yesu Kristo mu buryo bwa mwemu yera niwe akorera mu bantu murabona naragerageje gusubira inyuma nararize cyane sinashobora kugenda muri uwo mwanya kandi bende tabari ngaho mbega ho bariho mwe ndata muri abo bari aho hantu ari hano ndatwe mwe ndata Fritz Hoffmann ari hano niho yarari icyo gihe Mr. Softman Banks Wood ari hano cyankundi muntu atari Billy Paul bari hariya turi kumwe ego ndabona bajya bagabo bahejeye kugenda mwe data Tyler hari benda tabane cyangwa batanu bari hariya icyo gihe ndababantu mwe data Martin we yamaze kugenda murabyibuka ivyo bintu kuntu vyagenze nawe niho waruri naciye mpagarara hajya nca ndibaza nti nca ndikuburene ntereka manuke mve ku musozi nca ndasezeranira Imana ndayibwira ndabyana nabo nca njyana n'abantu bo mu butumwa bwiza bwuzuye bikorera utwabo nca nsezeranira umwami yuko atagikoko nza kurasa uwo munsi mwe ndata Jack Palmer nawe nyine ari hano yaravuye muri Georgie niho yari ari nawe nyine uwo munsi ku munsi umwe imbere yuko ivyo biba yarambwiye ngo ndasira igikoko cyitwa surf cyitwa impongo ndamubwira nti sishobora kubikora ndamubwira nti Imana imfashe sidabikora nishi ibikoko 19 ariko sinzo ibikoko bitwa Ela ntikandi sizosora kubikora nishi ibikoko byinshi 19 soze hamanza numva ijwi rimbariye ni bari ngo nani nasezerana Imana ko nazosoka kubikora numva ijwi rimbwiye ngo kubera iki none ndashaka kugendana nanje ijwi ryambwiye uko nyene nca ndishura nti mwami mbega ni wowe waciye inzira muri bya bicu hanyuma izuba rikaka ni wowe wakoze bijya bintu byose Jesu ngene amasengero manini oyaye sicyo cyifuzo cyengene kugendana nawe mu nzira yawe nari mpagaze ho nca aho hantu nca ntangura kwibaza ku mugore wanje kuko rwari go rugendo gonyene twakoze kuva dukoze ubukwe ariko twari ko nariko ndahiga ndi kumwe na bene data nubwo nagwita urugendo rw'ubugeni igihe yari hariya Tucson hari ibintu yaboneye hariya ariko ibintu ngira mvuge biraza kubatangaza ariko vuba ngiye gusozera neciye ngenda hariya nca ndiyumvira gatoyi nca ndibaza ni kubera iki umugore wanje atigera nyibutsa ngo ambwire yuko mu gihe cyose yageze urubanza nk'uyu namba atari hondi ucyo gitondo naciye nibaza rero ibyabaye abantu bose biyumvira nk'uko nyine ariko nibaze ko umugore wanje ari umugore mwiza kurusha abandi bose ku isi aguma muhira mwese mubwiza kubyibaza uko nyine ameze neza aguma muhira kamesera impuzi yo ngiye mu rugendo iyo ngaruse mvuye mu rugendo ndamubwira nti mbega none urazi kuri umugore wanje nandi umugabo wawe akenshi bisaba ko ngenda kugira ngo abantu benshi nibaze kunda bakubice bisaba ko mvuga byinshi murabona uwo mutwaro wagumye ku bitugu vyiwe kandi yama wikoreye wenyene iyo nje muhira nta kindi nzi nguma nta kindi nkora atari kuguma niyumvira ku vy'Imana nguma niyumvira ku vy'Imana gusa ku majambo y'Imana hacya azi cyumviro kirinzamwo Ntandiyo mvira ni kumbule uragenda kugira ngo abantu batekane no muhira abamahoro kumbure ko iyo ntahara abantu nibigero baraza muhira mugenda iko ndavyumvira cyane rabo bwanwa bwanje naye naburetse ubwanwa burakura bwa bwinshi cyane buba burebure cyane ubwanwa burimo imvi bushaje ndabwira biri nti vuba na ugiye gusaza ntubu barambwira ati uwasaje barambwira ngo ufite imyaka 50 gwenza afata inkoyo yanze ndayishyira ku bitugu nabona umengo ndakantu kagasore nabonye nahindutse hanyuma ncambona n'umugore wanjye ahagaze iruhande yanjye bose uko ari babiri narababonye nk'uko naba igiye kuvuga igihe ndabatwara bakiri bato nca ndasura ndamanura inkoyo yanjye nca ndaba umwe mu umwe yashaka kungwa mu nda mbona yubitse umutwe nshaka arandaba yubika umutwe nca ndamushimira hanyuma nca ndaraba kandi mbona hajya ni ukuvuga itariki 23 z'ukwezi kw'icumi namagenda hajya ahantu hari ibiti byitwa mapeplier ni umunsi mu bisanzwe nagiriye ubugeni naramubonye yari yunamitse umutwe w'umugore wanjye mbona agiye nko kungwa mu nda ndavuga nti none burya sinataye umutwe cyane sura ndaraba nibona narabaye umusore nariko nderekwa nibona nabaye umusore ndaraba intoke zanjye ndabwira umwami nti nivyo byose ari ikintu mbwirizwa gukora ku isi nuko mbwirizwa gutwara ubutumwa bwawe nkabukwiza ku isi yose cyane ndongera ndaraba ubwo nyene uko kwerekwa narimwo kuba kuraheze Ubwenge ndafata ntora inkoyo yanje ndayishyira ku bitugu cyanavuga nti kumbure ko hari ikintu uri kuramenyesha kugira umbwire yuko niba ntari kuko hamwe ntoba ndi muhira ku mugore wanjye byo mubabaza cyane cyanavuga nti Imana yanjye ndazi ko naho ntari wowe uhari sinkekeranye urazi ko nizere ijambo ryose wavuze ni wowe watumye rya zuba ryaka wa munsi ni wowe wakoze bya bintu byose ni wowe muremyi akenshi ndakekeranya namafise ubwoba ko mpava nkora ikintu kibi ndamubwira nti ndagusabye ukura umutwaro uri ku mutima wanje sinumva ikindi novuga haheze imyaka 5 numva merewe nabi mwami mbwira ikibi nakoze njasubira ahantu nari mpagaze hama ndahagarara umwanya mutoyi ndashimira umwami kubw'umugore wanje no kubw'ibihe byiza twabayemo muri iyi myaka yose ishize kubw'abana yaduhaye nibyo ivyo binama ndabikora itariki 23 z'ukwezi kw'icumi hanyuma nca nishimikiza igiti cyari kihari ubwo nyene nca numva amababi ibintu bikorokeye ku mababi amababi yari yumye hari nari ngenzi metero 300 cyangwa 400 ubwo nyene nca numva nca mbona ko yari amazi ariko akoroka ava mu maso yanje nariko ndarira amoso zakagwa akagwa ku mababi y'ibiti ndavuga nti mbega mwame ese ukuntu atacho maze mana yanje naciye nguma aho hantu ndamubwira nti simbereye ndagusavye ungirire imbabazi ndakugirinda gufitiye icyizere urabona nashaje kandi ngiye kugenda murabona ko abantu bibaza yuko ndumusazi ariko ndabona Imana iri muri ibi bintu nkuko muri hano mbere nikiruti bi aho muri kumwe nayo ubu murashobora kuvugana nayo kandi ayikavugana namwe hanyuma nca numva ibintu bikubera nyagara mu byatsi nari nambaye ishati itukura nkuko abantu babwirizwa bakunda kuzambara iyo bagiye guhiga n'inkofero bagendera ku mafarasi mu burengero bwa Leta Zunze Amerika hanyuma nca mbona impongo ije iri kumwe n'utwana twayo tubiri ya impongo tutwana twari ibivyana vya byari bikuze izo mpongo zaguma zindaba zinyegereye cyane zari zinyegereye cyane uko ari zitatu zari zinyegereye cyane hama ikintu ndarumva kintu kimbariye ngo ngo imwe ni yamwe data evans imwe ni ya verse indi ni umuvuga butumwa mu pantu mu metodise muri kumwe kandi umwami ni yari yabimpaye ntidashora kunjika ntibyakunda imbere ko zisubira inyuma nari na byari byaheze na ni kuba nahegeye kuzirasa ubwo nyene imbere ko zisubira ndavuga nti ni zitatu ndashora kuzirasa nti ibi ubu biroroshye ko ziri imbere yanje ubwo nyene twari guca dutaha tukaja twigira bikaba biheze dusha zirandaba zari zihagaze imbere yanje nko ku metero 15 zaho narindi sinzi nimba muhora mujya guhiga ariko murazi uzubona zirutse hari igihe uzubona zirutse ukazubona zirakuraba zirahinduka zirakuraba cya ndavuga nti hamwe noshira inkoho yanjye hasi dusha zihunga ubwo nyene nca ndavuga nti ariko narasezeranije imana ko ntazosura kurasa ibikoko kugira ngo ndabiha abantu narasezeranije imana ko ntazosura kudandarasa ibikoko gucyo nyene ubu rero nibi bikoko biri imbere yanjye sindabirasa iyo wasezeranije ikintu imana imana ibirindiriye yuko ugishitsa ibyo bikoko byari imbere yanjye ariko kandi nari nasezeranije imana ko ntazosura kudandarasa ibikoko nishakiye ndabwira ibyo bikoko nti nimusure mu ishyamba nimutekane munezerwe naje ubwanjye nkeneye kunezerwa ndabona ko nshobora kubica ariko sishaka kubica bica biranyegera ibyo bikoko ni ibintu bidasanzwe byari ko dore kubirandaba mu maso nari nambaye ishati itukura fisi nko bica biranyegera nari gushobora kubigaburira nkoresheje n'ukuboko kwanje bica biranyimotereza hama bica biragenda bijya kure bica arahagarara birongera biragaruka hama numva ikintu kimbariye ngo n'ubu biri mu biganza byawe numva ikintu kimbariye ngo umwami yabishyize mu biganza byawe bikurushaho kubirasa ariko nibuka ko nagize isezerano nkabwira umwami nti sindosura kurasa ibikoko Chanibuka Dawidi umunsi umwe yaragize ikigeragezo muri Aziya yashaka kubaka inzu y'Uhoraho muri Aziya yuko yari gushobora no kwica Sawuli ariko acyaravuga ati Imana nishobora kunyemera ko nicyo nishobora kunyemera ko nicyo nkora ikintu nk'iki nubwo abantu bari bambwiye ngo urabona ko Sawuli ari mu biganza byawe ariko acyaravuga nti oya nimugende nasezerana Imana ko ntazokwica ibikoko sinzosobagurira nabi ibikoko ngo mpfe kubirasa gutyo oya birasubira biragaruka kandi birasubira biragenda biranyegera cyangwa umaho ndavuga nti none ibi nibi cyari ikintu kidasanzwe murazi yuko ndi umuntu akunda kugendera mu mashyamba ndakunda kubona Imana mu byaremwe ingene izuba riseruka rikarenga ingene amababi ahunguruka ingene nk'uko Yobu yabivuze ngo numishe mu mva gushikaho nzosubira kunaga murabona ubuzima bw'ibiko ubuzima bw'ibiti buramanuka mu mizi ni nk'ubuzima ni nk'urupfu no guhambwa no kuzuka ibyo bikoko byaguma byegera aho ndi bikaza bigasubira bikagenda nukuri aho narindi sinashobora kuranka n'icyo mvuga uko byaguma bijya kure yanjye izuba nayo ryaka numva ijwi irimbariye ngo wibutse isezerano wasezeranye ndabibona ndavuga nti mwami sindakubona ariko ndumva ijwi ryawe ndazi ukuri hano hama cyarongera avuga ko numva ijwi ryongeye kuvuga ngo wibutse isezerano wasezeraniye rero naye ndibuze iyo nagusezeraniye acyambwira ngo sinzigera ndaguheba sinzigera mba kure yawe ubwo nyine numva meze nk'umuntu ahindutse cyamanuka ku musozi mbona imbere yanje umuhingamo wose naguma mbona ngira ukwerekwa cyandamanuka ibintu birahinduka cyane kuva icyo gihe ni nkaho umutwaro munini wari unkuwe ko murazi igihe bampa rino bango ry'ubukozi murazi yuko narashobora kubona ku kiganza cyanje ingwara umuntu wese agwaye umunsi umwe nari hari muri California ndi kumwe n'umuryango wa Mwendata Malki kandi ujya umugore yari afise ikintu agwaye ku maguru amaguru yari yabyimbye ndamubwira nti uraba ngaho kwiganda sa urabona ikintu kiranyiganyiga akiko kiranyiganyiga kuboko kwanje urabona amaguru yiwe uwo mwenda tanamubwira nti mwenda arambaza ati mwenda sabara nam ukora iki ivyo bintu bikora gute ndamubwira ntacyo nkorereka ni imana ibikora ndabwira nti ndamubwira nti wa mugore we wicaye mu kuboko kwawe gushire mera nkunda mutsa urabe neza nti ndamubwira nti ndabwira umugore wanje nti nti urabona wowe uragwaye urafise kivyimba wowe uragwaye kivyimba nabwira umugore wanje ndandamutse nca ndamubwira nti wowe ndabona ko ufise kivyimba ndamubwira nti fata nti subizi akimfashe ngo amere nk'undi amutse ndanebonye icyo kivyimba ciwe tuca tugenda kuraba umuganga warambarira ngo nta kivyimba agwaye twese tujya kwa muganga ambwira ngo nta kivyimba agwaye burya buri imyaka itatu cyangwa imyaka ine nama nipimisha imbere y'uko mfata ingendo ahabwo n'umugore wanjye nkagenda namujyanye kugira ngo twipimishe turabe ngira amagara yacu ameze murazi yuko bikwiye ko tuvuga ukuri muri byose kandi tukavuga ukuri muri byose narababwiye yuko njye nkunda umugore wanjye kandi namwe ibyo mubwirizwa kubyibuka data wo mu ijuru niwe cyabona cyanjye arazi ko mvuga ukuri murazi muhira hariho ibi n'ibi kandi umugore wanjye asa n'uri karagira mu gihe cyo guca imbyaro arakuze murazi harezi iminsi twaragiye turipimisha mu minsi heze umuganga amubwira yuko afise ikivyimba amajibu bafu munda kinini cyane kimeze nka nwadokoko arambarira ati mwenda z'abaranamu iki kivyimba nzoguma nagikurikiranye hafi n'icyaba kinini mu mezi atatu tukaba tukibaga hanyuma ntashe muhira nashaka kubwira icyo nkora arambwira ati umugore wanjye arambwira ati urashaka kuza tukajyana mu gisagara arambwira ati urazi ibyo tugiye gukorera Beki ndamubwira nti mukunzi wanjye sinzi kuko hari ibintu ariko aravuga yari ashavuye cyane kandi byaramugora kwigumya hanyuma uwo munsi natashe ntebye cyane hari abantu benshi cyane hamarambwira ati hari ikintu gishobora gukomeretsa umuntu ndamubwira nti hari ikintu gikomeretsa umuntu utabwirizwa kuvuga ndamubwira arambwira ati Bill wowe ni kubera ko wagiye sindakubona ngo ugire icyo ukora ugire icyo umfashije ngaha nzamubona kubise ko umuryango cyarigira hanyuma ijwi rishyarimbwira ngo musomere abarewe 12 ni hamwe Miriam yabwira Mose yuko yafashe umunyetiyopiya akazi avuga ngo byari byiza kuko sowa kubyagukira mu maso nca ndagenda ubwo nyine umugore wacu atangura kurira ndamubwira ntiwakoze ikintu kitari cyiza kandi Imana igira ibikwishure naho warushavuye ntiwabwirizwa kubita umuryango ntiwabwirizwa gukora ibyo bintu wakoze aravuga ati Bill ni ukuri ndababaye cyane ndashavuye cyane ndazi yuko atari yiteguye kuvyemera nta kindi nashoboye kumubwira ubwo nyene cya kivyimba kirasubira kiragaruka umwaka icyo kivyimba cyari cyavyimbye kingana n'umucungwe umuganga arambwira ati iki kivyimba birakwiye ko tukibaga kuko cyabaye kinini cyane ndamubwira nti none uza gukora iki ndamubwira nti muganga nti twembi by'ukuri turizera Imana nubwo bene bimeze gutyo twasenze ndabwira ndasenga ndavuga nti mwami ndagusabye iki nti nudufashe muri bino bintu icyo kivyimba cyagumaga kiba kinini tugiye Tixon umuganga wacu yandikira umuganga w'Tixon aramubwira ngo ati kivyimba umugore agwaye kirimo kanseri kandi gisigaye cyabaye muri we cyabaye kinini cyane kingana na pamplemousse kandi bisaba yuko tukimukuramwo kandi yashaka yuko kibagwa mu nyuma kuko yaravuga ngo twarasenze ntacyo twakoze hanyuma ejo naragiye ku muganga kugira ngo atugirire ibipimo byanyu imbere yuko bamubaga ndamubwira nti umviriza birakwiye yuko iki kivyimba bakigukuramwo ukwi dufite kwizera guke biragara ko dufite kwizera guke genda kwa muganga bagukuremo ara atarambira ati ntumpamagara imbere yuko muheza igikorana mwe na mwe data Jack mwe nda Jack yashaka kuvugana nawe hanyuma ndaza gukora ivyo muganga yakubariye imbere yuko mva muhira hijya ejo twari twafukame twese n'abana turafukama imbere yuko mva muhira imbere yuko nja mu mahanga canka aho naringiye ndavuga nti mwami Yesu ndagusabye witeho umuryango wanje ubiteho tuzosure guhura turi bazima murazi ngene abana baca barira akenshi akenshi murazi yongiye bamabambira ngo bazondasa abantu babora bambira ngo bazondasa iyo ngiye hari abantu bahora bandika makete bakambwira ngo niwazino tuzoce tukurasa naragiye mu bihugu by'abakatolika ahantu haramwe abantu b'intagondwa na cyane cyane hariya muri Mexique bagaca banyandikira bakambwira ngo ubu niwugezweho kwicwa umunsi umwe kumbure ko bazomfata ariko sinzi ariko hari umuntu umwe anyitaho ndafite umuntu anyitaho giye uko biri kose igihe nagenda jenyene mva muhira no kuvuga hijya ejo naciye ngenda mu cumba ngumayo mari minsi ibiri mu cumba nta muntu umwe yari muhira ndabwira Imana nti data wo mwijuru ndagusavye ungirira imbabazi ubu rero ngiranje i chef pot kugira ngo mfashe kugira ngo icyo nkoze kubwo bwami bwawe nikangaye twama twafukamye hano muri nonzu tugasenga ndavuga nte ejo bazomubaga sinzi ngene biza kugenda sinzi konza guheza n'igikora nemerewe neza abwirizwa kujya kwa muganga kugira ngo bamukuremo ikivyimbo umugore wanje ndavuga nti mwami ndagusavye ati ni ndazi uko ivyo yakoze igihe yakubita umuryango yakoze ibintu bitari byo umwami ndavuga nti mwami ntiyigeze angora ntiyigeze ambwira ngo ntujya mwikora ntiyigeze angumukana yama meseri impuzu umugore wanje impuzu zanjye zimeze neza yama yazimeshe neza akambwira ati genda ukore ibyo ushoboye byose kugira ngo ukorere umwami ndavuga nti mwami ndagusabe ntube muharuro ko ibyo yakoze nimba bisaba yuko wamubaga mwami numube hafi umufashe sinshaka kumubura sinshaka kwapfa urabona ko ngifise abana numugirira imbabazi ndamukunda ndasenze kugira ngo umufashe mu nyuma nkiriko ndasenga numva ijwi rimbwira ngo haguruka nashaka kubandanya nsenga ariko sinabishobora ariko ubwa kabiri numva ijwi rimbwira ngo haguruka nca ndahaguruka nca ndarara mu maso yanjye murazi nca mbona umuntu akenshi naba nababwiye nti buryo ujya muntu Yesu ntameze nsingakujya neza na neza nk'uko Hoffman yabicafye atari ku mengo bashaka gusa nca ndaraba rero uwo muntu numva mbona umuntu ambwiye ngo haguruka nca ndahaguruka ryari ryajwi nyene ryamari ivugana nanje ndavuga nti mwami Imana yanje ukeneye kuvugana n'umusavyi wawe arambwira ati vuga ijambo ubwo nyene icyo kivyimba ntuza gusura kugaragara kandi ncangumaho kugira ngo nshobore kwiyumvira neza ibyo ibimbaye ko murazi ibintu nk'ivyo bikubaye ko bisaba yuko ubanza gutekana ukiyumvira ubwo nyene ndavuga ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo kino kivyimba nikive mu mugore wanje kandi ntibaze babone naho cigeze kuba ntibaze babone naho cyaciye mana muri minsi n'ijuru we watumye imiyaga yose itekana ugatuma imipfunda yo mu kiyaga we wari minsi n'ijuru ndizera ndagukunda kandi ndizera yuko igihe gishitse kandi ko ibi bintu bigiye kuba aho ibintu bidasanzwe bigiye kuremwa nka kumwe wa imihare yaremwa ndavuga nti nimba wa mugwanizi ari muri muno muyaga murazi uko Imana niyo yaremye umuyaga ariko umuyaga ariko umugwanizi nawe acyaremye umuyaga uza konona ibintu Imana yaremye amazi Satani nawe acyazana imipfunda ndavuga nti iki kivyimana nikiza gusura kubaho nikiveho burundu Chanda so kamfisi gushize bwa manga ndabwira umuhungu wanje n'umukazana wanje ndababwira ibyabaye ntibari babizi ntara kimwe nari nababwiye ncanda inyuma y'ikorana ndabahamba ndatelefone ndavugira nti nibiri ndafite ikintu cyaho kubarira imbere yuko nge ugenda ndafite ikintu cyaho kubarira nashaka kukubwira yuko baganga umugore wanje nababwira ati biri bashaka kumbaga ariko babuze ikibyimba basanze cyavuyeho aramubwira ati byukuri ndaramubwira nti jewe sinzi icyo nzi gusa ni bagende baraba umuganga icyabaye umuganga aragira araba icyo kibyimba aramubwira ati icyo kibyimba ndiki kibaho cyavuyeho cyavuyeho nta n'ubwishura ukibona uno munsi rero ni umunsi wo gushima Imana turashima Imana kubw'impano yaduhaye ariyo Yesu Kristo kuko yararejo niko uno munsi niko zo kwamibira shira ni byukuri ni byukuri sinibaza yuko bisabwa yuko nirikwa ndavuga ubutumwa ariko bibiri iri imbere yanje kandi Imana n'umucamanza wabariho wabariho n'abapfuye n'ukuri kuzima n'umunsi w'amashimwe no munsi nirataha muhira ntibyabaye ngombwa nibikeneye ko ndiba ndahagarika ibikorane ndashobora gushitsa ibyo nasezeranye kandi ntibiza kuba ngombwa yuko nza kugumana n'abana umugore wanje nakigiye ku bitaro araza gutaha muhira murabona narabivuze kandi ko byagenze naravuze nti naho iyo icyo kibyimba cyari kiri ntimuzana no kuhabona umuganga umwe akomeye cyane witikson muri Arizona haheze iminsi mikeyi yari yavuze ati kingana n'icyamwa cyitwa pamplemousse ariko uno munsi icyo kibyimba mu mugore wanjye ni kikirimwo acaravuga ati umupfasoni wa mwenda wa Branham naho cyaho icyo kibyimba ntiyakiboneka mbega ukuntu twabwiza gushima Imana uko yari arejo ni kwa ari n'uno munsi ni kwa zo kwamibi bidashira kandi ibango ry'ubukozi bwanjye kino gice cy'ibango ry'ubukozi bwanjye kigiye gukora amashimwe abe y'Imana kandi umunsi umwe ubusaza dufite bwose buzotuva ko duhindukwe tuba abantu bakiri bato duse nawe ese ukuntu dushima kubw'agakiza n'impano yamwe muyera bagenzi banje turiko turavuga ku munsi w'amashimwe twabwirizwa kuba abantu bashima ku isi nitwe twabwirizwa kuba abantu bashima ku isi mbega ibimenyetso by'agakiza mbega ibimenyetso byo gukira indwara mbega ibitangaza ibi bimenyetso byarakonetse ubushize bw'amanga bushitse yankingi y'umuriro nyene wa mumarayika nyene umwe Yesu Kristo nyene uko yararejo niko ari n'uno munsi kwazo kwamiye bidashira murabona njye gituma ibyo bintu nyene biko biraba uno munsi ubugingo bwacu burashinze imizi kandi burashize amazinda umwami Imana yaremye isi n'ijuru n'isi abahezagira twuramika imitwe ewe Mana yanje ndanezerewe cyane sinzi ingene nobivuga nk'uko yandirimbo twaririmba mu kanya gaheze yabivuga ko tubwirizwa kuzanira amashimwe kandi ko dufise umunezero kubw'ibishinga ntahe twumvise ni wewe wabikoze ibyo bintu ni by'ukuri ni wabikoze kandi turabigushimiye sinari mfise impamvu yo kugira icyo mvuze kiretse ibyabaye ndanezerewe n'umutima wanje wose iyo mbonye abenda tano n'abashiki bacu bose baboshwe n'imigozi ya Kristo banezerewe turi kumwe kandi turagushimiye cyane nubagumize mu buntu bwawe nubane nabo bose bashima Imana ibyaremwe bose bishima Imana abamarayika bashima Imana abantu bagushime ibihema byose bigushime bishima umwami data twese turi mu ijuru Mana yo kwizigirwa kuva nkiri muto narashoboye kwibonera ubuntu bwawe umuntu yicaye imbere yanjye ari kugakinga k'ibimuga mwami niwe Mana yagakiza kacu niwe mukiza w'ubugingo bwacu niwe ukiza indwara zose n'ububabare bwose mwami ni nimba hari umwe cyangwa babiri cyangwa batatu oh mwami umukozi wawe yongera bone ivyo yabone ivyo amaze kubona inshuro nyinshi ni wishingire nahe uri Yehova yire waramaze kubitegura ni kuvuga ikimazi kubwaga kiza no kubwukira ingwara kwacu mwami ndagushimiye kubwivyo mwami uko aruruno mu ukuru no munsi ukuru no niko wami uri kuva kera muvyo wacije mw'abantu abantu benshi bamaze kuba ivyabo na byo bintu kandi uri imana ikomeye sivyo gusura imana nziza kandi uri hano ufite bwa bushobozi ngene bwo gukiza ingwara nuze kuri twebwe twese kandi uno umunsi w'umugisha umunsi w'amashimwe umunsi ubushobozi bwawe buhishurwa uko warareje ni kuri uno munsi kuzokwamye birashyira muri icyo gihe rero aho mwicaye nimurambike ku ibiganza umwe sarambike ku ibiganza umwe mugenzi we musengeranire mube umwe mufatanye mu kwizera mu nyonga z'Imana mwibuke yuko umwe wese muri mwebwe arafite ubwo burenga arafite amahigwe Imana izoncira urubanza ko navuze ukuri cyangwa ntavuze ukuri mbega hari umunsi Imana irigera inanigwa mbega hari ikintu ndababwira nikibe hari ikintu ndababwira nikibe nkuko Samuel yavuze cyagi akavuga igihe abantu bashaka kuronka bishakira umwami Sauli yarababajije ati Samuel yabwiye ati ariko nigeze ndababwira kitigeze kitashitse nigeze ndabasaba amafaranga Samuel baramubwira ati Samuel turashaka umwami kandi buje Imana niyo ari mwami wabo none umunsi ndabibabwiye kandi biriko birafatwa majwi muramaze kubona impano y'Imana iyo twagumye dusoma muri iyo twavuze muri kino gitondo mwari kigeze mubona inanigwa mwari hari ikintu kigeze kuba kitari cy'ukuri ishengero rirabizi abizi by'ubushakashatsi barabizi Imana arabigaragaje arabyemeje yazanye amavuta yayo kuri twebwe gusiga kwayo kuri twebwe ubu rero ni murambikana ku ibiganza umuremyi w'isi n'ijuru ni wavuze ibigihuzi kiravaho turagushimiye cyane turaba kuri wewe turagushimiye tuvize ukwizera mu mitima yacu kandi tureme gukira ingwara mu izina rya Yesu Kristo amen.